kumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka bagenzi muduteze amatwi, turi muri studio gatanu. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza inkuru zo mu gihugu cy'u Burundi. Ni umunsi wa mbere, itariki 7 z'ukwezi k'8 mwaka w'2017. Mugume ku maradiyo yanyu.
Tulifuza rero ko abo dusanzwe dukorana cyane cyane abarongoye ziriya ntara, igipolisi kibasha abaduganyemo ko boheza bakongereza ingufu kugira ngo aba bantu ntibafatwe ngaha ejo ngo rushe dusubira kubona baciye basubira kugaruka.
Uyu ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, avuga ku bantu bafashwe mu kiringo cy'indwiheze, abantu bagera ku 160. Ni mu nkuru tubateguriye mu kanya, mugume hafi.
Muri abo abadandaza umubiri bazwi ku izina
mu Burundi, igipolisi gitangaza ko cyafashe abantu barenga ku 160 ku mugwa mukuru wa Bujumbura kuva mu ndwi iheze. Abo bahagaritswe ni bande? Nivyo umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Burikaneza agiye kudushikiriza.
Muri abo abadandaza umubiri bazwi ku izina ry'abamaraya ni 32. Igipolisi cyafatiye muri zone ya Bwiza no hagati mu gisagara cya Bujumbura. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abo igipolisi cyita inzererezi bagera ku 94 biba mu mabarabara bakananywa ibiyayuramutwe, hanyuma hakaza abana bo mu ibarabara bagera ku 32, nayo mugugira kane ugizwe n'abagore basegerereza 10. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi, asigura ko iyo migwi y'abantu iri mu gitero umutekano muke mu gisagara.
Aba bantu rero murabizi ko kuva mwaka uheze abajejwe intwaro bahagurukiye iki gikorwa cyo kugwanya aba bantu mu kubakura cyane cyane mu bisagara nka byose by'igihugu cy'u Burundi. Mukamubizi rero ko aba bantu basanzwe bakunze kuba inkomoko z'umutekano muke, ndetse no muri bo harimo abavamo bagakora ubugizi bwa nabi nk'ubusuma n'ibindi. Hanyuma musanzwe mubizi ko ngaha mu gisagara cya Bujumbura, umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabihagurukiye cyane cyane mu mwaka uheze.
Naho yabihagurukiye ariko mwembere n'amashyirahamwe hanyu hagati y'akabana abaduganwa mu ntara baturukamo ntibateba gusubira kugaruka i Bujumbura. Nkurikiye asaba abatware b'intara zakira aba birukanywe kongereza ishaka.
Nuko bafatwa bagahanwa cyangwa benshi bakarungikwa ruguru, tukaza tubona baragarutse baciye bava ruguru. Turifuza rero ko abo dusanzwe dukorana cyane cyane abarongoye ziriya ntara, igipolisi kibasha abaduganyemo ko boheza bakongereza ingufu kugira ngo aba bantu ntibafatwe ngaha ejo ngo rushe dusubira kubona baciye basubira kugaruka batagumijwe hariya, kuko twava duca dusanga igipolisi cyamye muri ka kazi ka kandi nyine kuko bari ko barafata ku munsi baca bagaruka bafata baca bagaruka.
Tuetse abo bagaruka n'abakenyezi badandaza umubiri, igipolisi cyemeza ko akenshi gisanga kiko gihagarika abo cyari kimaze kubona muri uwo mwuga muri kahise. Nubwo bacibwa ihadabu bakanahabwa impanuro, umuntu yahava yibaza ko abo bakenyezi badafite abagabo bakabana ubwo buhumbu. Nk'uyu munsi kuri 32 bahagaritswe n'igipolisi, harimo umuntu umwe w'igitsina gabo gusa, yari umusore. Hari amakuru avuga ko abagabo iyo bafatanywe n'abakenyezi batari rwabo baca bahiga ituri igipolisi. Icyo kibazo twakibajije Nkurikiye.
Ndabona bagomba gusyoza urwego rw'igipolisi. Ibyo by'akanoti ivyo nta bibaho mu gipolisi. Ufashwe turamubereka. N'ikimenyamya nuko umwe yashoboye gufatwa agafatwa kandi afashwe n'itonga, twaciye tumubereka. Yaba rero yatanga ku kanoti, urumva ntitwari ku murongo ngo tumubereke. Abo batabereka ni ukuvuga ko bataba bafashwe. Umunsi bafashwe tuzoheza tubahamagare tubabereke. Abakunze gufatwa n'ivyo n'abakenyezi bidasigura yuko abagabo batarimwo, kuko abagabo ahubwo ni bo babigira nabo bantu. Abagabo rero akenshi ahakorerwa ivyo bintu igipolisi kigiyeyo ntabwo gisangaho, ntabuza amayeri bakoresha, ariko nabo nyene rimwe na rimwe baraza barafatwe.
Umuvugizi w'igipolisi anatubwira indi ngeso yadutse, abantu bakotesha utwana n'abagendana ubumuga kugira ngo babasegeshe mu mabarabara.
Aba bana bazana gusega bajya abana mwabonye bateruye, harimwo abana bataraba iwabo babakotesha. Ni ukuvuga baragenda bagakotesha umwana ku bavyeyi biwe bagaca bamuzana bakamwiriza ku izuba nkarirya, hanyuma amafaranga yaciye bagaca bagenda kugabura na ba bavyeyi be n'umwana. Ibiro byo gukotesha biranavugwa kandi no kuri ibijya bimuga kumuga na vizyo njene amakuru gipolisi gifise nuko basigaye bagenda kubikotesha ruguru bakagenda kumujyango utunzi kimuga ngo bakawuhereza amafaranga yoba yaba bakibihumbi 70 ico kimuga bagashaka kimanukana ngahe Bujumbura bakacuriza imodoka bashika ngaha bagashaka kijana kugitereka hajya mu gisagara kugira ngo gisege amafaranga begeranye murumva yuko ivya ibintu biteye isoni binababaje cyane kuva na kera mu mico y'ikirundi umuntu amugaye yaheza agashaka afashwa n'ikibano n'umujyango
iruhande y'abantu barenga 160 igipolisi kimaze guhagarika kuva mu ndwiheze mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana cyarafashe ibitenge 3,322 byari bije biva muri Congo byafatiwe ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika muri zone Kinindo mu manuka bwa Bujumbura abari babizanye bazimanganye basiga igipolisi ariko ubwato bubiri bariko barakoresha ntibagiye babujanye tubatse ivyo bitenge igipolisi cyanafashe kandi n'amakarata abiri y'imivinyu n'imoteri imwe y'ubwato ivyo byose kuri uyu wa mbere byaciye bishyizwe ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta Robert Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Rokoze lo shuri kaneza tukiri mu Burundi abana babiri baraye baguye mu gitero cha grenade caraye kibereye ku mutumba Nyamurumba muri komine y'Intara ya Muyinga abajejwe intwaro bavuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko ubwo bwicanyi bwaba bwafatiye ku mwikeko w'uburozi abantu bagiye kuri 5 barahagaritswe n'igipolisi kumvu z'amatohoza mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze arabidushikiriza
Mu rugo rwitwa Asumani Sabimana niho haraye hatewe grenade yahitanye abana bibi babiri aho icyo gitero cyaba nyine urugo siho yari inarugo n'abana 5 nibo bari mu nzu aho twashika kuri urugo rugo twasanze umukenyezi wa Asumani yarengutse ku nyamiramabi ariko twahasanze umwana yisumbuye avuga ko yanagize n'uruhara rudasanzwe kugira haboneke abarokoka muri ico gitero
zavuze zibibi zimaze kuza zaje mu masaha isahimwe n'iminota 50 bamaze kuza bati baca inyuma mu kigo bamaze gusiyuka mu kigo rero baca batera iyo grenade turimo turafungura ico rifata abana babiri umwana umwe yitwa umuhungu Nishimwe Amir umukobwa yitwa Irangabye Samia jewe na cyangwa agahungu kitwa Sendege Amis cyaraga teruda mu kindi cyumba mama na wacu arankwega nawe njye ndamukwegera mu wundi muryango cyangwa masohoka nje mu zinduru abantu nyine bacoraza guhurura ibintu niko byagenze kweri
mu miryango yababuze nta wikekwa ariko uyu mwana yemeza ko hari urundi rugo bari basanzwe bafitaniye amatati atashimye gutomora neza yariyo
hariho umugabo yitwa Kaburo Yisa habaye umugore wiwe yishyiramo mama avuga ngo apime ikiro kimwe ngo azomusanga ngagira igitero ngo amaze kugira igitero ngo azobutemagura twese amaze kugira twese ngo dushirire rimwe kubwo rero umuntu urumva kandi hantu yo kwikeka kweri
nani amishyiramo kubera iki
umva nkeka byo ko barakagayo Ego, nagasuzuguro.
Umukuru mutumba Nyamarumba, Banzira Muhito Pascal, yarakurikiranye iki kibazo kuva akironka inkuru. Yatubwiye ico amatohoza ya mbere yerekana kucatumye ico gitero.
Naragerageje turafata umudame ukeke kubera yari mu bibazo byinshi. Maze kumubaza namutwaye ahantu. Ndamubaza none wewe imbere yaha ibi bitaraba nta muntu mwari ufitaniye ikibazo. Je ravuga ati mu mujyango nta numwe nje nari mfisemo ariko imbere y'ababanyi tubana araho umubanyi tigeze kuburana tumaze kuburana hatwara umutware mwari murajabo niba twara umutumba ngo bamaze kuburana rero habaho kuburana ko bababurana bapfa ngo no mudami ngo numurozi uwa mutwara ko ari umurozi nako avuga ati none umuntu yoba ari inde ati numudame twaburanye uw'umugabo yitwa Kaburo Yisa
mu kibano amatati yari hagati y'iyo miryango ibiri yarazwe kubwo uyu mukenyezi uburozi bwikekwa ku muryango watewe ku mugoroba w'Uwimana ntibugira ifatiro
oya nta burozi twomubona ko nta kintu twomwagiriza kiboneka dushobora kuvuga ngo ni iki twomwagiriza ko ari umurozi twebwe ku ruhande rwacu ubu nyene bamwiyumvira ko nibabona yuko bamuzi ko uburozi twebwe ntaje tumuzi ko turi ababanyi bwo turabanye neza abana baragendera turagende baragendera neza twebwe ntaje tubazi ko tumuzi ko uburozi kandi ntaje twomwagiriza
abantu barugwa kuri 5 baramaze guhagarikwa n'igipolisi kumva z'amatohoza ari karakogo imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
turagushimiye Jean Bosco ndarurinze tuve mu Burundi dukubitire mu Buganda mu gisagara cha Kampala mu Buganda harangiye ibirori by'impunzi ziva mu bihugu bitandukanye zerekana uburyo bateka ibiribwa bitandukanye byo mu bihugu byabo mu byari mu rwego rwo kugira ngo zikomeze imico yabo. Umunyamakuru mushasha w'ishuri rya Amerika i Kampala Inyatus Bahizi arabidushikiriza.
Ndi hano kuri Uganda Museum ahabereye ibirori byo kumurika uburyo impunzi zo mu bihugu bitandukanye ziteka n'indyo ziteka n'ukuntu bafungura. Ubu ngiye kugera aho batekeye ndebe bimwe mu byo batetse n'impamvu baje kumurika umuco gakondo wabo mbere guteka. Ndeka mvugane n'umwe mu bitabiriye ibi birori. Wowe witwa nde?
Je nitwa Bamurange Jori, ndi impunzi n'abaraha ni impunzi abo mubona ahangaha.
Uguturuka mu kihe gihugu wowe?
Jyewe n'urukwi i Burundi. Ni impunzi ziriho zirateka. Aba ni aba Ethiopia ubona ahangaha n'aba Eritrea bariya n'abanyarwanda kazi bariya n'abarundi kazi hirya n'abakongomani hirya ubona na basumaliya kazi kwe nk'abarundi turiho turakorera ahangaha twatetse indyo bita umuceri duteka n'inyama twabitetse mu Kirundi kera urabizi neza yuko abantu batekaga inyama mu buryo bwo gutogosa niko twabigenjeje umuceri wacu nawo twabugizemo gake wabaye wacu wa Afrika.
Intego y'ibi byose ni iyi?
Ni ukugira ngo bagaragaze impunzi natwe ko hariho igikorwa dushobora gukora muri iki gihugu. Aba Ethiopia batetse ibiryo bita anjera. Anjera ni iyi yani ibiryo bakora mu ifu y'umuceri na ningano nkeya bakabikora mu buryo bwabo nyene.
Dukomeze rero tugere no hari. Wiriwe mama?
Wiriwe.
Amakuru yanyu? Ndabona muratetse utetse iki?
Ntetse ibijumba bya Kinyarwanda. Ntetse ibihaza n'ibishyimbo byiza bya Kinyarwanda. N'imboga za dodo. Mbiteke hamwe.
Niko musanzwe muteka Kinyarwanda?
Eh, turabigereka. Babyita kugereka bya Kinyarwanda.
Aha, mwageretse. Ubwo intego rero ni iyi. Ushaka kugera kuki?
Intego dushaka kugeraho ni indangamuco yacu. Nicyo twagendereye. Twaje gushaka isoko ni bajye baduhamagara. Ashaka no gufita abashyitsi afite ubukwe, afite imikuku ibyo gukora byose. Akaduhamagara tukamutekera.
Aba ni abakongomani. Ni indyo z'abakongomani tugiye kureba izisaha. Tunataka kangariya na niya bakongoriza.
Iyo iko sombe.
Iyi ni sombe bayica mu mababi y'imyumbati. Bakayiteka mu buryo bw'igikongomani nk'umuco w'igikongomani. Bashyiramo inyama cyangwa ugashyiramo ifi yumye, ugashyiramo n'amamesa n'amatunguru, ibishakwa byose kugira ngo isombe imere neza. Uruhande rw'izi mboga yatetse z'isombe abariraho karya kagandeba n'uburyo bwoye n'ubugari bw'imyumbati mugabo tubukora mu bundi buryo
tunayita kwanga.
Kwanga, iyo kwanga rero tuyishyira kuri iyi sombe iraryoha cyane.
Kandi hano
aba nabo naba Sudani kazi barimo barateka mu ndyazi wabo muri Sudani. Urabona ukuntu bakatakase ibirayi nago babitetse mu mafiriti ahubwo babitetse mu buryo bwabo. Hari arimo arakaranga inyama y'isosi nuko ayikaranga bafite n'imikati bajya barisha zirya nyama nyine.
Isaha niyo gufungurira geza ngo kusahani yanje hari ubwoko bw'ibiryo bugera nko kuri 20. Hano umuceri w'Ethiopia, isombe y'abakongomani, n'indagara z'abarundi biraryoshye kabisa. Natwe kuvugana na bamwe bari kumwe kurya n'abamaze kubiryaho kumva icyo babivugaho ko byabaryoheye. Reka ntangirane nawe Olivier.
Amazina ni Mugisha Olivier. Ibiryo byari by'ubwoko butandukanye
byarushyo cyane kuryohera n'ibihe.
Hari ibiryo by'Abaganda byo bita ibinyebwa byari biryoshye, noneho kazaramo ibiryo by'Abasomaliya bavanzemo inyama bakavangamo n'amagi nabyo byari biryoshye.
Abakongo mukunda isombe ni ibiryo gakondo.
Isombe aho impuriye nubwo nasanga bayitaye mu nzira ndayitora kuko ni ibiryo nakuriyemo ndabikunda cyane. Rero ni nk'umucyo wacu mwimerere. So isombe aho nyibonye hose numva nashyitse nta kibazo. Nayiriye niho ahubwo yari nyinshi cyane kuri sahani yanjye.
Tushanga twandyoheye twiwacu Burundi.
Ingia zose mkutukwariza hamne zari.
Sawa, ryo herwa.
Nari Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Barakoze cyane bagenzi bacu mu Burundi no ngaho I Kampala dushikirije ayo makuru muri ko mwumviza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 I Kigali.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Radishwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuva ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwindwi gushika kujya 20 kujya kabiri mu ntunga z'ukwezi k'8 umuhuza w'abarundi Edouard Uwimana aherekejwe n'abandi bategetsi yarabonanye n'abarundi batavuga rumwe na leta baba mu bihugu byo hanze mu nama zabereye mu gisagara cha Helsinki mu gihugu cha Finland. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Lionel Ndayizeye aheruka kurangiza amashuri muri kaminuza yiswe Libre mu Burundi akakurikiranira hafi politiki y'igihugu na Stani Iranyibutse arongoye urwaruka rwo mu mugambwe FNL yemewe na leta y'u Burundi. Baravugana kuri izo nama dutegamatwi Stani Iranyibutse.
Ego cyane murakoze cyane iyo nama twayumvise mbere je natangukumva kuri 24 hayumvise mugabo kigeze tumenya ati havuyemo ikintu kigeze kumenya uko yatanguye kandi nk'ugwaruka mu Burundi.
Turi kumwe kandi na Stani Iranyibutse tumaze ico kibazo nyene. Stani, iyo nama ika igihe muhuza abona na batavuga rumwe na leta cyane cyane abahurike mu hari senare de iyo nama mwarayimenya?
Ego murakoze cyane. Iyo nama nubwo ko twarayumvise ko ari inama yabaye nibanga se twebwe kubande rwanje narakeje cyane leta y'u Burundi kubona yarashoboye kwemera ikaganira n'abatavuga rumwe.
Stani, uko twabivuze twavuze ko umuhuza ari we yabonanye naba amakuru twaronse avuga ko ari umuhuza yabonanye naba tegetsi bamwe bamwe bari mu hari senarede n'abandi batavuga umwe na leta. Ntitwigeze tuvuga ko ari leta y'u Burundi yaganiriye na senarede ivyo murabishira ku muzirikanye kugira ngo ntitabe tuvuga ibintu tutaronka amakuru. Ntitwaronka amakuru tuzavuga yereka tugaruke kuri Lionel mwari ko muravuga ko mwari mwumvise iyo nama.
Ego twese tuvuga tuvuga nk'ugwaruka mu Burundi twumvise iyo nama mugabo generalabwiye yuko nari nababwiye yuko twayumvise kuri France 24 aho byavugiwe cyane mugabo ntitwamenye ko iyo nama yatanguye kandi ntitwamenye ko ingene yaheze. Umva ntitwamenye ibyavugiwemo, ntitwamenye ibyo bafashe kuko umaze kubona umuntu nk'umuhuza arinze ahaguruka akavuga ati ngiye gukora nabajya no kuvuga yuko haba hariho ubushake. Ubwo bushake rero twari turindiriye twebwe nk'ugwaruka mu Burundi nta mafi dukeneye kumva kandi byavuyemo kandi nk'ugwaruka mu Burundi ntitwamenye ibyavuye muri iyo nama kandi twari dufite inyota yo kumenya ibyavuye mu nama muri iyo nama kugira dushobore kubona ituze mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Mu kurindira kumenya ibyavuye muri iyo nama hari ikintu ku giti cy'urwaruka cyane ku giti cy'urwaruka mwifuza ko abo bategetsi boganira ko mu gihe ibiganiro nk'ibyo byasubira?
Na cyane cyane tuge nk'urwaruka urabona ngaha mu Burundi urabona kuva aho uyu nyakubahwa umukuru w'igihugu mu 2015 hatorewe murabona yuko hari ingingo zimwe zimwe zagiye zirasohoka zo kudatanga akazi ibintu birinze kuja kumugaragara ati nta kazi kazi gashobora gutangwa. Uranga twebwe urwaruka duhejeje amashuri uba umva ni nka bombe ibituritse.
Ndabona na Stani yagarutse. Stani, mwariko muravuga ivyerekeye iyo nama mubandanye?
Ego nanjye iyo nama nkuko mugenza ndabivuze narayumvise mugabo nkayumva yumvise uko nyene sinzi ngo yateguwe gute mugabo cyarice igituta iki ikintu turindiriye gishika nuko dukeneye kumenya ibyo byaravuye muri iyo nama nta birebire rero twoshobora igice tubivuze ko byinshi turamenya by'ukuri iyo nama yari yerekeye iki baganiriye ibiki cyafunditswe n'igiki kugira na twebwe urwaruka ndetse n'abarundi twumve icyo yoba yaravuye mu rutu turacyabirindiranye igishika
iyo nere namwe muri ngaho ntimwari bwaheze kuvuga ikintu mwifuza ko abo bategetsi boshika ko mu gihe ibiganiro nk'ibyo byosubira aho turiko sinzi ko ari ibiganiro cyanke igihe umuhuza yasubira kubonana n'abandi baserukira nka senarede n'abandi bose batavuga rumwe na leta baba hanze y'igihugu haba iburaya cyane muri amerika
urabona iyo bigeze byinshi biko biratera imbere ariko tujyaga gutera imbere two dusubira inyuma sinzi nubona yuko abanyapolitiki hagati ku mpande zitandukanye n'ukuri barabe hagire barekure umwe arekunda arekure kugira bashobore gutorera inyishu y'igihugu ikibazo kingaha mu Burundi kuko tuko turata umwanya cyane n'ukuri yaba leta bari muri leta yaba abari muri opozisiyo radikale by'ukuri barabe ikintu bokora kinyaruka mbere gituri mu cyo kinyaruka kugira dushobore kubyitsuze mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko tuko turasubira inyuma biteye ubwoba kuko urabona yuko n'amanama mpuzamakungu no munsi urabona ko tutari ko turabemererwa kuyakira ngaha mu Burundi kandi muri katwoventatire twarayakiye
murafise intumbero mwotanga ku ruhare rw'abakiri bato muravuze ko bakwiye kuporosha impande zose murafite icyumviro gishitse mushikiriza
icyumviro gishitse ku muntu yashikiriza no kutubwe ko Burundi ari nk'impeto ihetse abarundi ihetse mwarabonye izuba ryacu ryakira abarundi narageze kubwira umuntu tuma arabonye igihe gicuro cyabura mu Burundi ntabyo kuvuga ngo wowe wavuye muri FNL ngo uri umusore DFDD bose baratinda ku murongo bakarara aho imiduga yabo ikarara
mu shyana hisitani namwe iranyusa telefone yanyu ntiyari kurakora neza sinzi ko telefone yanyu canke ari ahandi mu hinga bw'ivyuma ariko mushobora gusozera iki cyumvire mu ariko murashikiriza cerekeye ibintu mwifuza byoshigwa ku rutonde rwa mbere
mucyo jewe nifuza yuko murabona ibihe igihugu byikiyemo ni ibihe bidasanzwe cyane ibihe byasubije igihugu inyuma ndetse mu bijyanye bifata byose mu butunzi muki ibintu byonke no mu ndero ibintu usa no kubona byasubiye inyuma rero twe ibyo twifuza ni kuvuga uno munsi mu gihugu hariho agahengwe naho urabona kuva ureka zaratanguye kuva amatora atangura babigumamo mugabo uyu munsi urabona yuko agahengwe ariko rero twe tuvuga cye mvuga nti n'ukuri ibiganiro nibibe mugabo abo banyapolitiki icya mbere buharura babanze bakunde umuntu wese avuga ko aserukiye umunyagihugu nabanze akunde umunyagihugu
ndabona telefoni zibandanya kugorana tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo hejuru ya amerika isananira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na Arcade Bigirimana Arcade mwiriwe neza Arcade muratwumva muri hehe Arcade
imuntara ya Burundi mu gihugu cy'u Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye inama umuhuza yagirishije abatavuga rumwe na leta baguriyemo abari mu hari senarede aho hari umuntu iheze hari kuva ku itariki 30 gushika itariki ya 2 ukwezi k'8 murafite icyumviro murafite ikibazo
ndafite icyumviro nushikiriza aho kubyabereye hariya muri Senegal
yego
nuko bano banyepolitiki woshira ukumvikana imbere bakareka kuza barakumirana bakaganira bakaraba yuko runo rwaruka gore kwa guwa mu mporero nk'uwo mu gihugu cy'u Burundi haraciye imyaka 2 atarukite matakazira urwaruka rurose kukubera inyungu z'abantu bamwe bamwe banyepolitiki rero kandi tugiye kukubera mu gihugu cy'u Burundi n'amafaranga imfashanyo zaciye zihagarikwa igihugu cy'u Burundi tubona umwenga turi muri yambarugo nabagize amahirwe yo kuronka akazi hari abatarahembwa amaze hafi imyaka 2 bataronka umushahara rero nicyo gituma mvuga nti nibashire inyungu z'abene gihugu imbere baganire
reka ariko duhe ijambo Lionel agirica avuze ko bishikirijwe na Arcade Bigirimana avuga ko abarundi ahubwo abanyapolitiki bakwiye gushira inyungu z'igihugu imbere reka bakarekuriranira bakumvikana nka kurya bavuga ko mu mpari zose haba ibyo bita mu cyongereza win-win situation nyarutsa mushi yanaye Lionel
ego cyangwa kuno bivuga bishikirije ni kuri bana igihugu cy'u Burundi cyafite ingorane niyo nyene ingorane amaze kumva yuko abantu bashobora kubona ati ntibahembwa marumbisi gaso kigari ikunge ni umuntu yahora agura ama unite 5000 umuntu matura buri 1200 ico ni bigerekana yuko igihugu by'ukuri ni kibazo nubwo uno musi wo guhaze widetachwa menda modoka nziza warufi ico gitoro ukaca ugatunduka vuga ngo tuzobaho ngo bintu bizogenda neza cyane ngo imyaka ngira heze ibiri ngo bavuga yuko cyadupa mugo urabona yuko hari ikibazo icyo kibazo rero ubwo buntu butariho igihe mu 2014 mu 2013 icyo kibazo nicyo kuri nicyo tumara mu politiki bakwiye kujya hamwe kubyo bashobora gutoranisha cyane aravuga ati nta kibazo cyabayeho mu Burundi mu 2015 cyari gikwiye kubaho kugira dushobore gushyitsa aho dushyitse muri yagone gushyitsa no satwe turamo
egome namwe estani iranyutse ku rico cimvuye cashinjwe na Arcade Bigimana avuga ko abarundi abanyapolitike cyane cyane bakwiye gushyira inyungu z'igihugu imbere kugira ngo bashobore gutorera inyishu amatati bafitanye hagati yabo duga ku ijambo mu kanya gato ego
twese icyo nicyo cyumvirwa rwa twari dufite mu
mushenahe estani turakugaruka ku mukanya ariko reka tubanze duhe ijambo John Bosco umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika mwiriwe neza
kwiriwe mwereko mubivuze ni John Bosco habandi mu ntara ya Nyonge mu komune Bugarama
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro
bo ego ndafite icyumviro usomye ku rubuga ngurukana bumenyi bwanyu nabonye icyitezo cyanyu mpereye ku bijyanye n'umuhuza ndabona neza ko umuhungu atumira abatategeje gutumira kuko navuze neza ko ahambuga nk'userikira ishyirahamwe AHSD ni association y'abade de conscience de la jeunesse pour le développement intégral et multisectoriel indi ko ndarabarira ugwarukwa n'igwa hanini bikunda kubabara mu gihe abanyepolitiki bataba bari kubarahuza iyo rero umuhuza atumiye nabi mu kuvuga nta kabuza ko n'ibyo baba barimwo bigenda nabi akenshi rero turabona ko umuhungu ugwaruka birakumirwa cyane birutumirwa muri aya manama kandi akenshi bama bavuga ko ugwaruka ari bwo Burundi bw'ejo ikindi tugiye kuraba turabona ko abanyepolitike nibyo baba bagiye kuganira ntabwo bashyira imbere inyungu z'abenegihugu bashyira imbere inyungu zabo urumva rero icyo kiragoye hanyuma ikindi turabona ko umengo imico n'akaranga byarakumiriwe aho umengo tutagiye mu mahanga ibiganiro ntibyoshoboka kera ndazi neza ko iyo habaye amatati hagati y'imiryango ikibanyi hari habo bita abashinga ntahe baragenda bakabumviriza bagaca urubanza ibintu bikagenda neza bikongera bicyahera none uyu munsi ni mu makungu ni hirya no hino ariko nta kundi ko twemeye gutakaza imico n'amafaranga reka tugende icyo rero mbona cyokogwa ni uko abanyepolitike mu gihe baba bagiye kuvugana ku kibazo cya politiki mbona ngaha mu Burundi bogenda koko bazi icyo bagiye kuvugana ko kuko akenshi bashyira imbere inyungu zabo aho gushyira imbere inyungu z'abenegihugu kuko turiko turaraba ibi bintu nta n'iminsi itatu byohera mu gihe abanyepolitike boba ari abantu bavuga bati twebwe tugiye gukora iki kintu koko kugira itorere inyishu ikibazo kiri mu Burundi ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane cyo tuma iminsi ibiri itatu ine ukwezi ndetse n'umwaka uhera iki kibazo kitavuye mu nzira ni kudashaka kwabo
ndagushimiye cyane rwose ndashimiye na Lionel Ndayizeye turashimiye abanyuranyi radio Ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashimiza ibyiyumviro n'ibibazo byabo turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese
harakoze mugenzi wacu Fadef Mundikije muradutunga murumva yuko telefone zari zabaye ndanse mu kiganiro ciwe aho yaganira na Lionel Ndayizeye hamwe na iranyibutse arongoye ugwaruka rwa FNL iranyibutse Stani akoze mwebwe mwese mwari kumara dutega matwi murana makuru mwari muri kumwe na Oya Nitangishaka tubibutse ko mushaka kuronka amakuru y'iradijwi rya Amerika yandi kuri site ya internet tubibutse adresse ni wezi3@ radio yacu voa@.com kuri Facebook no kuri Twitter naho nyine niho turi adresse yacu ni voa radio yacu email yacu nayo ni radio yacu voa@gmail.com mwari kumwe na Oya Nitangishaka murakoze.